murumva radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey, turahera mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu yari warigambye igitero cagabwe mu mihana yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyahitanye abantu 200 nk'uko byemejwe n'inzego z'ubutegetsi. Ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ahitwa Masandaba hanze y'igisagara cya Beni, kimwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi birushiriza guhitana ubuzima bw'abasivile. Ubutegetsi bwagiriza umuhari w'iterabwoba wa ADF kuba ari wo wabikoze. Colonel Charles Omeonga, umurongozi wo mu nteko za leta ya Kongo muri teritwari ya Beni, yavuze ko ku wa gatanu baharuye abahitanywe n'abo baroberi bagera kuri 200. Uharanira uburenganzira bwa muntu muri ako karere Kasereka Kasayirio we yemeza ko ibitaro biri hafi byakiriye ibiziga by'abantu 222. Umuvugizi w'igisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru ahubwo bwicanyi bwabereye, Anthony Mwalushai, yatangaje ko abakoze ubwo bwicanyi bakoresheje imihoro kugira birinde kurasa abasirikare ntibabumve ngo baze guhangana nabo. Mu ndwi iheze abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bari kugarukana amahoro muri Congo barateye ibyatsi ubundi bwicanyi bwakozwe na ADF nyene mu ntara ya Ituri. Bavuze ko abantu 30 baguye muri ubwo bwicanyi. Amakuru y'abimukira, abimukira babiri barafuye abandi hafi 200 baraburirwa irengero inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye mu ibahari Mediterane hagati ya Tunisia n'Ubutaliyano. Ishyirahamwe ry'Abadagi ritabara ryavuze ko ryashoboye gutabara abandi bantu 222 rica ribatwara mu izinga rya Lampedusa ryegukira Ubutaliyano. Ubwo bwato bwazamye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uw'Imana. Mu barokotse harimwo abagabo n'abagore bamuka muri Kamerune, Cote d'Ivoire na Mali, nk'uko byavuzwe na Ingo Wealth, ni kapiteni ubwo bwato butabara. Muri rusangi abimukira hafi 200 nibo bari muri ubwo bwato igihe bwanduruka buva mu gisagara cya Sfax ni muri Tunisia. Itorokanzo ry'amakuru ry'Ubutaliyano ANSA rivuga ko abagore 9 bari mu barokotse. Mu minsi iheze abimukira baharugwa mu 1000 nibo bashitse mu izinga rya Lampedusa ry'Ubutaliyano riri ku birometero hafi 150 uva ku nkengera za Tunisia. Ubushiranganji bw'Ubutaliyano bw'intwaro mu gihugu hagati buvuga ko abimukira 14 bashitse mu Butaliyano kuva mu ntango z'uyu mwaka.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ayavugwa ku mugabane wa Buraya, Papa Francisco yasabye abemera gusengera abanyagihugu ba Ukraine n'Uburusiya mu butumwa yatanze ejo ku munsi w'Imana aho hahimbazwa umunsi mukuru wa Pasika. Papa yarashimiye kandi ibihugu byafashije impunzi acahamagarira ibiganiro hagati ya Israeli n'abanyepalestina. Ibihumbi by'abemera Imana byarifatanije na Papa ejo ku munsi w'Imana guhimbaza izuka rya Kristo mu misa yabereye mu kibanza cya St. Peter's Square. Yahatangiye ijambo akunze gushikiriza ryerekeye ibice by'isi birimwo umutekano muke. Yavuze ko ibihugu bifasha kandi byakira abahunga intambara n'ubukene ari ibimenyetso bigaragaza ko imbere hari ibyizigiro. Yasabye Imana gufasha abanyagihugu ba Ukraine mu nzira yo kurondera amahoro. Asaba kandi umuco wa Pasika ko umurikira Abarusiya. Yarateye akamama ku gukora kugira intambara iriko irabera muri Ukraine irangire, ndetse n'intambara zose n'amaraso ariko araseseka ku isi uhereye muri Siriya bihagarare. Mu makungu kandi intumwa za Arabia Saudite zaragiye muri Yemen ejo ku munsi w'Imana mu biganiro bishobora kuzoshika ku masezerano y'amahoro n'abaroberi b'abahuti bashigikiwe n'igihugu cya Irani. Abo baroberi nibo bagenzura umugwa mukuru wa Yemen Sana. abadiplomate bavuze ko Arabia Saudite iriko irarondera inzira yo kurangiza intambara muri ako karere. Izi ntumwa zishitse haheze ukwezi Ubushinwa bufashe iya mbere mu guhuza Arabia Saudite na Iran. Ibi byateye icyizere ko ari intambwe izoshikana ku kurangiza burundu iyo ntambara imaze guhitana ibihumbi amajana by'abanyagihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ari intambara imaze guhitana ubuzima bw'abantu benshi ku isi. Abashikiranganji b'imigenderanire ba Arabia Saudite na Iran barahuriye Beijing mu Bushinwa ku munsi wa kane, bumvikana gukorera hamwe mu kugarukana amahoro n'umutekano mu karere barimwo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu Bufaransa, umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko abantu barenga 10 bahambwe n'ibibomoke by'igorofa yasenyutse inyuma yaho iturikijwe n'imbeya z'umuriro zadutse muri yo ni mu gisagara cya Marseille. Umushikiranganji Gerard Darmanin yavuze ko abategetsi bamenye ko abantu bane ari bo bigeze kuba baba muri iyo nyubako. Ntibiramenyekana ko hari uwishwe n'iryo sanganya canke icyabiteye. Iyo nyubako y'amagorofa atanu yasenyutse inyuma ya saa sita zo ku munsi w'Imana, iyindi nyubako nayo bifatanye nayo yarasenyutse. Umukuru w'igisagara cya Marseille Benoît Payan yavuze ko abantu batandatu batwawe mu bitaro. Nawe perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron n'umushikiranganji wiwe wa mbere banditse bavuga yuko bifatanije n'abashikiwe n'iryo sanganya hamwe n'abafasha kuzimya imiriro.
Aloise Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika yavugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri Y3 Radio yacu voa.com naho murahadusanga. Naho kuri Facebook, Twitter, Instagram na YouTube mudusanga kuri @voaradio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo: kaminuza y'ibiyaga bigari mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi yugarijwe n'urusobe rw'ibibazo birimo guhagarika amwe mu mashami.
Ingorane bishobora gutera ivyo nuko igihugu kizobura incabwenge abantu bafise ubumenyi mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu.
Sylvain Ntakarutimana ni mwarimu muri kaminuza y'u Burundi. Ubushakashatsi ku ndwara y'umubyibuho ukabije bwerekanye ko niba nta gikozwe kimwe cya kabiri cy'abatuye isi bazabugarijwe n'iyi ndwara bitarenze mu mwaka 2035. Tubafitiye n'amakuru y'imikino yo mu Rwanda no mu Burundi, byose ni mu kanya gato. Imibare y'ubushakashatsi bushya bwakozwe ku ndwara y'umubyibuho ukabije iratanga impuruza ko niba nta gikozwe kimwe cya kabiri cy'abatuye isi bazabugarijwe n'iyi ndwara bitarenze umwaka 2035. Ubwiyongere bw'imibare y'abugarijwe n'uyu mubyibuho ukabije buri ku muvuduko munini. Abakoze ubushakashatsi baratangaza ko budasiga karere na kamwe kuri isi. Temistocle Mutijima nibyo tubwira.
Raporo y'uyu mwaka wa 2023 y'ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku ndwara y'umubyibuho ukabije bwitwa World Obesity Atlas WOA mu mpine, igaragaza ko miliyari zirenga enye z'abantu mu isi bazaba barwaye umubyibuho ukabije mu 2023. Bazaba bavuye kuri miliyari 2.6 bariho muri 2020. Imibare y'ubu bushakashatsi isanzwe igenderwaho n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ku byerekeranye n'iki kibazo. Iyi mibare y'ubushakashatsi bwakorewe ku bihugu 180 igatangazwa ku itariki ya 4 y'ukwezi gushize kwa gatatu, umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya umubyibuho ukabije. Iragaragaza ubwiyongere bwa 30% mu gihe cy'imyaka 15. Ubwiyongere bukabije bw'iyi ndwara kandi buragenda bugana ku kuba icyorezo mu bice byose by'isi. Ibihugu byo mu karere k'inyanja ya Pasifika nibyo bigaragara muri iri gereranya ko bizagira ubwiyongere bwinshi kuruta ahandi muri iki gihe cyo kuva mu 2020 kugeza mu 2035. Nka Repubulika z'ibirwa bya Kiribati na Tonga bizagira ubwiyongere bwa 60%. Ni mu gihe muri Polinezia y'Abafaransa ho abarwaye umubyibuho ukabije baziyongera ku kigero cya 65%, naho muri Mikoronezia biyongere ku gipimo cya 64%. Ku mugabane wa Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika niza ku isonga n'ubwiyongere bwa 58%, igakurikirwa na Canada na 49%. Akarere k'Amajyaruguru ya Afurika niko gafite imibare iri hejuru ku mugabane wa Afurika n'ubwiyongere bwa 49% mu bihugu bya Algeria, Misiri na Libya. Ibyo bigakurikirwa na Tunisia ndetse na Maroc bizagira ubwiyongere bwa 46% buri kimwe. Umubare nk'uwo kandi ni na Afurika y'Epfo ifite. Ikigereranyo cy'umuryango mpuzamahanga wita ku mubyibuho ukabije cy'umwaka wa 2023 giteye impungenge ku isi yose ku buryo nta gihugu na kimwe kiri ku rwego rwo kugera ku ntego yo kurwanya uwo mubyibuho OMS yari yihaye mu myaka 15 yo kuva mu 2010 kugeza mu 2025. Rumwe mu ngero z'uburemere iki kibazo gifite ni ubwiyongere bw'umubyibuho ukabije mu bana, ingimbi n'abangavu. Abanditsi raporo bagaragaza ko abari mu kigero cy'imyaka kuva kuri 5 kugera kuri 19 bugarijwe cyane n'umubyibuho ukabije hose ku isi. Mu mpamvu zirimo gutera ubwiyongere bw'umubyibuho ukabije harimo uburyo bw'imirire bugenda bwibanda cyane ku biribwa bikorerwa mu nganda. Harimo kandi ubwiyongere bwa kirogoya zibangamira imikorere n'imikoranire y'imvubura n'ingingo zigize umubiri w'umuntu, ubu zigaragara mu bigize ubuzima bwose bwa muntu. Nyuma hakaza n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Nk'uko inyigo y'umuryango mpuzamahanga ku mubyibuho ibigaragaza, ibyo byose birabangamira urugamba rwa za leta z'ibihugu rwo kurwanya iyi ndwara. Raporo ikaburira ko nubwo gukumira no kuvura indwara y'umubyibuho ukabije bisaba ishoramari riremereye, ikiguzi cyo kunanirwa kubikora cyo kizaremera kurenzaho. Ubushakashatsi bw'uwo muryango bugereranya ko ingaruka z'iki cyorezo ku bukungu bw'isi zizagera ku kiguzi cya miliyari 400 z'amadolari y'Amerika uhereye ubu kugeza mu 2035 niba nta gikozwe mu guhagarika ubu bwiyongere.
Kaminuza y'ibiyaga bigari mu ntara ya Makamba majyepfo y'Uburundi yugarijwe n'urusobe rw'ibibazo birimo guhagarika amwe mu mashami. Ayo mashami arimo iry'iterambere, amategeko n'ikoranabuhanga mu by'itumanaho. Ni mu gihe iyi kaminuza imaze imyaka 6 gusa ishinzwe. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Thierry Vendayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Ibyo ni bisata byigisha ibijanye n'iterambere rusange, imibano, amategeko n'ubuhinga ngurukanabumenyi. Ibindi bisata bibiri biracafise imyaka yose, ni kuvuga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu wa nyuma. Ibyo bisata ni bijanye no gutunganya ubutunzi. Ibitera bifudika suko hasabwa amahera y'ishure menshi kurusha muri ibyo bihurumbirwa. Uhagarariye ico kigo Richard Niyonkuru yibaza ko bareka kubyiga kuko batinya kuyoberwa. Guhurumbira ibyo bisata byigisha ibyo gutunganya ubutunzi nabyo byoba biterwa n'agakuku. Ishimwe Mediatrice ari mu gisata cyo gutunganya ubutunzi wasigura ko hari bisata bitinywa kuko bigumye.
Nk'amajeni civile hari gihe umuntu atinya kuja kuyigamo kubera iki? Arabati sinshoboye. Ibiharuro byo bari byinshi, ibyo twita imboroko zo bari nyinshi, ugacusanga uri kuri yumvira nawe uko wiyizi ukabona tiki ntaco nojamwo ku mpamvu ntabyo shoboye.
Uwo mwigeme yashimye ico gisata kuko azosaba akazi ahantu henshi kandi hatandukanye. Ico gisata kiramwigisha kwitunganyiriza ubutunzi.
Ku bitaro ndashobora kuja gukorayo kuko barakenera ubuje ry'amahera, hanyuma ku mashure hose ndashobora gukorayo. Mugabo kandi ntibagiye ko iyo turiko tuyiga batwigisha no kuraba iby'iwacu, ubwacu twebwe ubwacu, baratwigisha no kwiteza imbere. No kuvuga iyo rero uri kwiteza imbere udashobora kumenya ukuntu uraba ibyo uri kurakora byose ucusanga bigiye nabi, ariko mu gihe uri kurakora iby'iwawe ukamenya n'ukuntu biraba neza, nibaza ko atakibazo na kimwe bigutera.
Manishimwe Estera nawe yiga mu gisata nk'ico, ati nashimye kubandanya ibyo natanguye kwiga nkiri mu mashure yisumbuye kuko narabikunze.
Jewe mu ncamake nabonye no kuguma ndabikurikirana kuko narabikunze, mbonanye nariho no kuguma mbandanyiriza kuguma ndavyiga ndabibamwo ndabikunda uko nyene casanga no kuguma nkurikirana ico gisata.
Nayo igituma hari bisata bidahurumbirwa nuko hari imyaka abanyeshure baba bake mu mwaka wa mbere. Iyo badakwiga itegere risabwa ca 30 iryo shure ntiriba rigitangura. Abiyandikishije baca bajanwa mu kindi gisata nubwo baba batacifuza, bisigurwa Nayishimwe Mediatrice.
Nk'akarorero hari ukuntu umuntu ashobora kuza kwiyandikisha kuko aba yagishe n'ico gisata, ariko amaze kwiyandikisha ugacusanga uko iminsi igenda irahera abandi baronse, kandi noneho urahaje uko hameze twigishwa n'abavuye i Bujumbura. Rero iyo bamaze kuba bake baca baraba ukuntu babashira mu bindi bisata mugabo atari kumvuzi bavuye ko
Patiri yagamuka mama Mary yega mu gisata cyo gutunganya imigambi y'iterambere ryahubaye na wati abo banyeshuri bibaza kwiga iby'incuti canke umugenzi yize agatera imbere nawe bizotuma aba nkabo
zo tubona kumbure ni hahandi usanga umuntu akurikira abandi bari imbere yiwe bakuru biwe canke abandi bantu b'incuti canke babagenzi bacize ahandi naho ugasanga umuntu nafise n'intumbero yaje kwiga bamurongise kwiga cyane nyine yafashe umugambi wo kwiga mbwa nafise intumbero ngo avuga ati nzoshika kuri iki niki niki akava kwinjira habonye abandi bari cha gatatu gituma abantu binca muri izo bisata kumbure bimwe by'ukurota umuntu agira ati noje muri kijya gisata nzo umuntu ahambaye nzokwicara mu biro tunganya iby'amahera iby'ubutunzi bashafari yo kwinjira muri izo bisata
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ko ibyo bisata bijanye no gutunganya uburyo bw'amafaranga ko bitoba bikundwa kuko ababyiga boba bashaka kuzorondera akazi aho bakorakora amafaranga gutyo bakayikora ko Ishimwe Mediatrice na Manishimwe Estera bishuye bati
sinashimye igisata kugira nkore ku mafaranga ahubwo nashimye igisata kubera ko nshobora gukora ahariho hose ataho nimiriwe
oya oya suko ntuwo giharuruko kuko amafaranga naye igihugu Frank ntushora kuyiba ngo reko niziki ngo reka nzoshe nja gukora mu mafaranga ngo nzoshe ntunga oya ahubwo umukontabre niwe abakwiye gukontrola ibintu neza ku murongo umwanya wo kuyiba yotunganya neza ibintu ku murongo
Pati yagamuka mama mère ati ico kumenya nuko amahigwe y'umuntu ataba yuwundi
amahigwe y'umuntu ntaba yuwundi kiretse gusa mu gihe umuntu wenyene niyo yosanga yagiye mu gisatagira akabona ko ashitse akagira umwete mu ishuri akagira umwete nigihe asohoye iryo shure gukoresha bwa bumenyi yaronse birashobora kumufasha ayizo ndoto yagize akazozishikako izo rero bisobanugira ni gukora bisaba kwikuramo kurera amaboko bisaba gukoresha bwa bumenyi uba wararonse
kubwo mupatira ariko ariga mu gisata cyo gutegura imigambi y'iterambere ahubaye ati hari ibisata ugwaruka ngo kwitayeho na cane cane mu Burundi aho tukiri mu nzira y'iterambere reka tubwire ibyo yashimye muri cyo gisata
Icya mbere nuko mbona ko ari gisata izo umuntu yiga yibumenye umuntu aronkayo buramwugurura ukamuhiza iyumviro zingene yoja kubaho ahabaye ningene yo kwiteza imbere Icya kabiri naco ico gisata kiraheza igaha umuntu n'iziyumviro ingene yogenda agateza imbere abandi ahabaye akabaha iziyumviro akabugurura ubwenge akabafasha akabunganira kugira ngo imigambi y'iterambere biyumviriye bariko barakora ubwabo canke bari hamwe na hamwe mu mashira hamwe koko ishobore kuja imbere kandi ishobore kubashikana ku kintu Icya gatatu rero nico kitwinjizanye zina muri uyu mugambi wa leta wuko abene gihugu biteza imbere mu makoperative mu mashira hamwe
Patiri yagamuka mama meha tico gisata nicari gikwiye kubura abacigamwo kuko nikirumara mu gihugu
kubwizo rero nticari gikwiye ahubwo kubura abanyeshuri bacinjiramwo ahubwo nticari gikwiye kubura nk'abanyeshuri benshi kugira ngo turonke abantu benshi b'incabwenge bimboneza mu iterambere mu migambi kugira ngo aho tubaye batwunganire badufashe mu iterambere tushike ku iterambere turonke ubuzima turonke ingene twibeshaho hanyuma dushobore no gutanga n'akazi kumbure aho tubaye muri bene wacu nabujyana cyane cyane tubona ubu uye abarondezi b'akazi canke mbere n'abakazi kaheze ushobora kurondera gushasha ngo twita abashomeri batera bagwirirana
Inakari Leo Deta yahejeje muri cyo gisata ati mu Burundi cyo gisata ni kirumara mu gihe hari gwirirana ry'abantu bari bakwiye kugihurumbira kuko kizotuma abacize batora umuti w'ingorane zitegwa n'ubwinshi bw'abantu
cyo gisata kijanye n'iterambere ry'abanyagihugu ni gisata cyiza cyane kuko tutabyirengagije umuntu adokenera iterambere kuva vuta kugeza yitavye Imana nuko nk'igihugu cy'u Burundi uno musi turiko turonka abantu benshi baba muri kino gihugu byari bikwiye rero yuko abana bahejeje ubunyene baca biga kino gisata kugira abashobore gutunganya neza iterambere dufatiye no ku bantu dufise muri kino gihugu benshi
Patrick yagamukama agarutse ku gisata cigisha iby'imibano kiza cara zimanganye muri ico kigo cha kaminuza asaba ko nico gisata co hurumbirwa nk'ibindi kubwiwe nta terambere rishoboka mu gihe mu kibano haba hari bibazo mu gihugu kivuye mu ntambara nk'u Burundi hari n'ayandi matati abahejeje ico gisata barakenewe kuko terambere nirishoboka mu gihe imitima y'abantu yama mu ruhagarara inakarire odeta aremeza ko hari urwaruka haruja kwiga ibyo bisata kugira bazokore mu mahera hanyuma bibe nk'uko bimaze imisi biba hamwe hamwe
rero bipfuza kuja kujera mahera yo mu mabanke yo mu mavuriro y'abagwiza tunga kugira bikunde batunge hakiri kare oro itunga giza bari kurirondera babanje guca hasi nico gitumubona uno munsi amabanke menshi usanga yibwe ama opit ugasanga yibwe kubera abo bana nta karanga mutima muri bo bafise bafise karanga mutima ko kugomba gutunga ihuti huti
uwo mukenyezi arababazwa no kubona urwaruka ruhurumbira ibisata byo gutunganya ubutunzi rutarondeye
birambabaza kumva uja kwiga kugera mahera aho bokwize kugera abantu kuge dushobora gutunganya neza iyisi imana yaduhaye iyisi tuyitunganye neza kuburyo nkuko umukuru w'igihugu avuga umunwa wose urongo icushira icufungura umufuko wose uronka amafaranga aya mafaranga turondera iki kintu turondera cyo gushira ku munwa ni ngaha muri nosi dutegereza gutunganya tukayikora hanyuma duheje kuyikora abajera ivyo twagize bakaboneka
nta karuta imana Sylvie yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba ari no mubashinze kaminuza imwe yigenga mu gisagara cha Bujumbura arabona ko kubera hari bisata bitakigira ababyigamwo bizotera ingorane igihugu muri kazoza
ubu rero ingorane bishobora gutera ivyo nuko igihugu kizobura incabwenge abantu bafise ubumenyi mu bice bitandukanye nye by'ubuzima bw'igihugu ico ni kibazo gikomeye cyane umuntu yibaza yuko igihugu cyari gikwiye kuraba ingene ivyo bisata bitohebwa Burundi kugira ngo abantu babihurumbire kandi bumve yuko burya gisata cyo zucize ushobora gusanga bagiteyemwe imbere
uwo mwigisha wa kaminuza abona kuri papuro rw'umutsindo atari go rukuru igihambaye nico ukoresha ubumenyi warose muri kaminuza
nuko abantu bo kwikura umutwe yuko diplome gurupa programu tsindo ariko buza ubuzima bwiza ubuzima bwiza bivana n'ingene umuntu atahura akarondera ingene ubuzima bwiza ahava kabushikako ivyo yize ingene abikoresha kugira ngo ubwo buzima bwiza bimufashe gushikira ubwo buzima bwiza
kugira ibyo bisata bikundwe rero na karuta imana Sylvie abona ko abigisha guhera mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza babikundisha abanyeshure mu Burundi gushika mu mwaka wa 2022 harugwa amakaminuza agera kuri 41 kandi umunyeshure niwe yitorera igisata yigamwo ayagera kuri 38 yose nayabigenga murayo indwi ari mu gihugu hagati nayo kaminuza za leta ni zitatu kandi ubushikiranganje bw'indero nibwo burungika abatoye ikibazo cha leta mu bisata bitandukanye byazo bisunga cane cane amanota umunyeshure yarose n'igisata yize mu mashure yisumbuye ariko bamwe bahora basaba guhindurirwa aho babarungitse kwiga nubwo hari abadatunganyirizwa nk'uko baba babyifuje
bakunze ibijwi rya Amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook
ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC amakuru y'imikino turahera mu Burundi ikipe runani yatsindiye igikombe cy'irushanwa ry'umwaka ushize mu mukino wa basketball yatangiye neza irushanwa ry'umwaka itsinda lezipo ku manota 79 kuri 61 irushanwa rizakinwa mu byiciro bitatu kugira ngo hamenyekane ikipe izahagararira u Burundi mu mikino ya basketball Africa League Desire Hatungimana nibyo atubwira
Igano cy'u Burundi muri basketball y'uno mwaka wa 2023 ryatanguye kuri uno wa gatandatu ritanguzwa n'ibirori byari byitabiriwe n'imigwi igize iryo higanwa byavyatewe iteka na bamwe mu barongoye amashirahamwe y'inkino nka Alexandre Muyenga arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi abavuzi b'ingoma ntibari batanzwe muri ibyo birori byo kugurura higanwa Urukino rwarindiriwe n'abantu benshi kuri uwo munsi wa mbere w'ihiganwa rya Viva Basketball League rwahuje Urunani na Lesipo. Umugwi wa Lesipo warangije agace ka gatatu k'urukino usumbye Urunani nota rimwe, ariko abakinnyi b'Urunani baza kwivyukiranya. Mu gace ka kane Urunani rwinjiye amanota 22 kuri 3 ya Lesipo. Uwo mugwi wayoboye urukino gushika mu gace ka gatatu utakaza urukino abakunzi basa n'abizeye. Zigama Sabo Fabrice amenyereza Lesipo amenyesha ko Urunani rwabasumbije ubunararibonye.
Twatanguye neza mugaba hanini icatwishe abakinnyi bashasha na experience vraiment yerekanye yuko bayiturusha. Je tumona twari imbere yabo ama bashobora kumota score baradutsinda batujije determination.
Elvis Hakizimana batazira gafisi icegera c'umumenyereza w'Urunani nawe amenyesha ko bagize ibibazo bikomeye mu ntango, ariko ku mukenyuro bakoresheje mu nyuma wabafashije gutahukana urwo rukino.
N'urukino utari koroshe uravye ngene badutanguye. Twari tufise plan doje twateguye mu gashobora twatanguriye ko twagerageje kugira ngo tugire une attaque ikore ku bakadre b'iwacu nk'uko murabibona. Mugabo wese afite mama ipari ko l'équipe adverse yaraje yiteguriye cyane abo bantu yagerageje kuba bloka kugira ngo no shotin. Mu nyuma twagize une défense iri solide iri centre cyane kuri urya mukinyi wa Mumanda ikora shuta cyane. Nabanye turagerageza kugira ngo dusere ama vice en défense amacuri kuri kipe n'imipira cyo mu convention wa manota.
Abakunzi b'Urunani bari benshi ku kibuga nk'uko vyama iyo mugwi wabo wakinye. Nzeyimana Olivier umwe muri abo amenyesha ko bizeye ko akamwemwe bagize ku rukino rwa mbere bazokagumana gushika batura igikombe cy'uno mwaka.
Genda ryohewe cyane kuri uyu mwanya, urabona yuko insinzi yariryoshe cyane gose n'akajwi kagiye ngira vyumva. Uyu mwaka dutegerezwa kuduga ku yindi nivo kuri tuko twari duwe mu mwaka uheze. Kubo dusanze turi kumwe ndabateye intege nkuko bama babikora match yose bamenye ko ari finale no mu ndwiza kandi tuzoza gucya nyine. Ni tuzovuga ngo tuzokina nande cyangwa ende naho tuzokina na Mutanga cyangwa iyo tubona umenga babona umenga iroroshe tuyifata nka finale. Twarabikoze mu myaka iheze n'ubu kandi turabyifuza kubikora kandi.
Muzindi nkino zabaye kuri uwo munsi wa mbere w'ihiganwa, New Star yatsinze Kerne ku munota 85 kuri 68, Jimkana itsinda Target Ntamenwa yo mu ntara ya Ngozi ku munota 92 kuri 59, Dynamo yirahiye Karera Lions yo mu Rutana ku munota 91 kuri 48, Young Eagles Makamba nayo yatsinze Message Ngozi ku munota 63 kuri 58. Mu mupira w'amaguru naho kunduye ya 2024, Atletico Olympique yatsinze Interstar bitsinda 2 ku busa, ni navyo Vitaro yatsinze Magala Young Boys. Aigle Noir yatsinze Top Junior kimwe ku busa, Musongati yanganije na Rukinzi ubusa ku bundi, Bumamuru na Tigre Noir zaranganije kimwe ku kindi, Olympic Star itsinda Buja City ibitsindo 2 ku busa, nayo Flambeau du Centre ikaba yagiye gutsindira Message Ngozi ku kibuga cyayo igitsindo kimwe ku busa. Flambeau du Centre yacifata ikibazo cya mbere n'amanota 53, Bumamuru ni ya kabiri n'amanota 52, Vitaro ikaza mu cyondo cya gatatu n'amata 49. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'ahatu yasoreje. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Nge mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'Uburundi, yabaye isubizo. batanze ijambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Yabai, isubizo cyacu. Mugutere